Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda muramutse nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije. Inyuma yaho habereye rusansuma impunzi mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, impunzi ziba muri iyo kambi bidaciye amategeko zagabishijwe.
Inyuma y'iribarura abantu basanzwe baba mu ikambi badafise ibyangombwa batemerewe kuba mu ikambi, no kuvuga batanditswe muri aseri, yuko aba bose inyuma ya kino gikorwa cy'urusasuma batoca basubizwa mu Burundi.
Uyo ni umwe mu mpunzi z'abarundi zicumbitse mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, avuga kwigabishwa ryatanzwe n'umuyobozi mukuru ajejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania. Inkuca kimwe n'inkuru yerekeye amasezerano yateyeko gikomo n'ibihugu bitatu, Burundi, u Rwanda na Congo, yo gufatanya mu kubaka rugomero rw'umuyagankuba. Inkuru y'impunzi mu ikambi ya Gateganyo yasengeye mu gihugu cya Congo, hamwe n'ikiganiro cyerekeye guhana imbabazi. Fatiri Obad Rugira Ngoga yahamenyesha abakuru b'ijwi ry'Amerika. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana.
Muri Tanzania bari mu kigandaro cy'abantu 69 bishwe n'umuriro wadutse bariko baravoma igitoro ku kamyo yatembagaye ku munsi wa gatandatu Morogoro mu burengero bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam. Preda John Magufuli wa Tanzania yategetse kwica kigandaro kibandanye gushika kuri uyu wa mbere, yasurukiwe ku maziko n'umushikiranganji wa mbere Kasime Majaliwa, nk'uko byashikirijwe n'umwe mu bategetsi b'ico gihugu. Majaliwa yatangaje ko komisiyo idasanzwe igiye gushingwa kugira itohoze neza icyatumye iryo sanganya riba. Isanganya nk'iryo ryarabaye muri Nigeria mu kwezi guheze, aho abantu 45 bafuye abandi 100 barakomereka hagati muri ico gihugu igikamyo nk'iyo yari itwaye igitoro yagira isanganya mu nyuma igasha. Abanyagihugu bariko baragerageza kuvoma igitoro bakahasiga ubuzima. Mu kwezi kwa gatanu isanganya nk'iryo ryarabaye kandi no muri Niger, hafi y'ikibuga cy'indege ku murwa mukuru Niamey, naho hafuye abantu bashika 80. Amashirahamwe y'Abafaransa yabagira neza SOS Mediterranee na Médecins Sans Frontières MSF mu majambo y'ifunyafunyo baratabaye abandi bimukira 81 ku nkengera za Libya ejo ku munsi w'Imana, nk'uko bishikirizwa n'itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Abo batabawe bagizwe cyane n'Abanyesudani bari bandurutse bava muri Libya mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. MSF yashikirije jo kuwimana ko 4 vya 5 byabo bashasha batabawe bafise imyaka iri hagati ya 18 na 34. Uku gutabara kubaye mu gihe hakiri ukutumvikana hagati y'Ubutaliyano hamwe n'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya, aho Ubutaliyano bwanse kwemera ko hari ubwato bwabimukira bushika ku nkengera z'amazi yabwo, kiretse ibihugu biri kumwe muri uwo muryango wa Buraya byemeye nabyo gufasha kubakira. Abanyepalestina barenga 10 barakomeretse mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'igipolisi cya Isirayeli mu gisagara ciranda i Yerusalemu. Ibyo byabaye jo ku munsi w'Imana, ku munsi wa mbere Eid al-Adha ibaye umunsi mukuru w'Abayisilamu w'ikimazi, aho bahimbaza irangira ry'urugendo rwa Hajj. Mu gihe ico kibanza cyategerezwa kugarwa ku Bayahudi mu minsi mikuru y'Abayisilamu, Isirayeli yaranse kucugara ku ngenzi z'Abayahudi bitera agashavu Abanyepalestina baca batana mu mitwe n'igipolisi. Ico kibanza cyeranda ku Bayahudi n'Abayisilamu camye kibamwo imigumuko muri kahise, aho abategetsi ba Isirayeli mugabo bashikiriza ko bizeye ko kigiye gutekana muri iyi minsi 3 iyo minsi mikuru y'Abayisilamu igiye kuzomara. Muri Siria igisagara ca Raqqa cigeze kuba ari umugwa mukuru muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu kiriko kiragarukana ubuzima buhoro buhoro n'inyuma y'imyaka ishika kuri ibiri cambuwe uwo muhari. Abategetsi ba Raqqa baridogera makungu kwatanguvu ariko arashira mu isanurwa ry'ico gisagara aho bavuga ko ata buryo buhagije bwo kugisanura kugira abahunze batahuke bagira mu gihe atacokorwa vuba mu guteza imbere kandi uburimyi amashuri hamwe n'ibijanye n'amagara y'abantu muri Raqqa. Abategetsi bagabisha kwitera bwo barishobora kongera kuvyuka mbere no mu bindi bice byambuwe uwo muhari. Mu mwaka uheze leta z'umwe za Amerika zaragabanije imiliyoni zishika amajana 230 z'amadolari zigenewe uburaruko bushira ubuseruko bwa Siria. Washington yasabye ibindi bihugu bifatanije kurwanya iterabwoba nka Arabia Saudite na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu kongereza nazo intererano zo gusanura Siria.
Urakoze Aloyse ku makuru heje kudushikiriza. Tuyutse inshuti mwese kumika muri abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira kwa makuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru tuyatangurire mu Burundi havugwa amakuru ko abantu 12 harimo abacamanza 2 bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ku murwa mukuru w'intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi kuva kuri w'Imana. Turi kumwe na Eloge Birikaneza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi yakurikiranye inkuru. Mwiyoneza Eloge.
Naho neza Frederic.
Muraho vyagenze gute abo bantu bagirizwa iki?
Ndagumetegeke abantu bagirizwa gukora inama itemewe n'amategeko. Iyo nama itemewe n'amategeko nayo ikaba ari y'umugambo ye itede zigamibanga. Muti byagenze gute abantu bakaba bafashwe rero na parke ya Bururi. Iyo parke ya Bururi muga bikaba yahawe itegeko na buramatari w'intara ya Bururi Frederic Niyonzima niwe wabagiriza gukora iyo nama itemewe y'umugambo ye itede zigamibanga. Bakaba bafatiwe muri zone ya Mugenga komine n'intara ya Bururi.
Umukuru w'uyu mugambwe muri iyo ntara abivuga ku iki?
Frederic twavuganye ahubwo n'umukuru w'umugambwe itede zigamibanga. Umugambwe itede zigamibanga ko batabizi ni umwe mu migambwe yacitsemo amashami cyane, ariko twavuganye n'umukuru w'umugambwe itede zigamibanga novuga nti ibaba ryemewe n'ubushyirangano bw'intwari hagati mu gihugu cyangwa leta y'Uburundi k'ubushyirangano bw'intwari hagati mu gihugu nibyo byemeza imigambwe mu Burundi. Abdul Kasim yabwiye ibya Amerika yuko yamenye amakuru y'abantu bafashwe kuko basanzwe kuvuga ko ari abanywanyi b'umugambwe itegeze zigamibanga. Mugabo yongeye ko ati jewe maze kumva aya makuru n'abagize mu nyuma bambwira ko ubwabo biyemereye ko ari abanywanyi b'umugambwe itegeze zigamibanga, mugabo batanyemera nk'umukuru wa itegeze zigamibanga ahubwo biremera Marina Barampama yigeze kuba icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu akaba ari rero ngo bemera nk'utwara itegeko ry'amibanga. Ibyo baba naryo ritwagwa na Marina Barampama bikaba bitemewe n'ubushyirangano bw'intwari hagati mu gihugu cyangwa leta ya Burundi. Muri make
hari amakuru yoba yerekeye igihe bazorengukishwa imbere ya sentare yoba aratangazwa
uyu munsi. Amakuru tumaze gukura mu bagenzi ubutungane i Bururi yemeza yuko batangiye kubazwa kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, bakaba ariko babazwa basubizwa mu gasho k'igipolisi nk'uko babivuze ku murwa mukuru w'intara ya Bururi aho bafungiwe kuva kuri uyu w'Imana.
Eloge urakoze.
Kongera ko Frederic nuko babonye aho babicaye mbere y'uko bafatwa ngo abo bantu bari kumwe n'abandi barimu n'ubwo abacumi basigaye barabarimu bashobora kuba bavuye mu makomini atandukanye nka yose agize intara ya Burundi.
Eroje ubandanye utohoza iyo nkuru, turagutera kamo mu masahari imbere udutegurire inkuru irambuye. Ibihugu bitatu Burundi, Rwanda na Kongo biherutse gutera igikumu ku masezerano yo gufatanya mu kubaka urugomero rw'umuyagankuba. Urwo rugomero rwiswe Rusizi 3, ni ukuvuga Rusizi ya gatatu, ruzotanga umuyagankuba ungana na megawati 147 mu myaka itanu iri imbere. Ruzokubakwa mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ahegereye urubibe w'ivyo bihugu. Ni inkuru ya Pierre Claver, ni inkuru umenyesha makuru w'ijwi y'Amerika Kigali mu Rwanda.
Amasezerano kubaka urugomero rw'umuyagankuba Rusizi ya gatatu yatewe ku mukono mu mpera z'ukwezi guheze kw'indwi i Kinshasa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatewe ku mukono n'abashikiranganji batatu baserukira Rwanda, Burundi na Kongo, ibihugu bizosangira ku rugero rungana umuyagankuba ungana na megawati 147 uzotangwa n'ubwo rugomero. Ayo masezerano ategekanya ko ruzotangura gutanga umuyagankuba hagati y'umwaka w'2025 n'umwaka w'2026. Ruzokubakwa ku mafaranga angana n'imiliyoni hafi amajanindwi y'amadolari ya Amerika n'ayarenga imiliyaridi 2100 y'amarundi. Azotangwa n'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afurika ijejwe iterambere hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Abagwanya biturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta nk'ishirame Oricom rikorera mu Burundi barashima uwo mugambi. Gabriel Rufyiri atwara Oricom.
Twebwe byaratunejereje kubona uyu mugambi warabaye. Abatabizi n'umugambi uva kure cyane, kuva mu 1992 uyu mugambi uhari mugabo kubera umwina indandende z'abagiye baratwara ibihugu by'aka karere kacu ka CPGL isa niyahagaze. Turazi neza yuko igihugu kitagira umuyagankuba hari ibintu byinshi cyane bidashoboka, cyane cyane mu bintu bijanye n'ubutunzi. Kandi murabizi neza ko umuyagankuba ukenewe mw'ibi bihugu nko mu Burundi hoho mu bisagara ni munsi ya 30%. Ugiye hagati mu gihugu ni hagati ya 23% abaronka umuyagankuba. Murumva neza yuko atagihugu na gimwe gishobora gutera imbere kifise umuyagankuba ungana gutyo.
Yamara naho biruko abo bagwanya ibiturire babona ko intambamye kugira ngo umugambi uje mu ngiro ari nyinshi. Muri izo harimo intambara zivugwa mu gace ubwo rugomero ruzokubakwamo hamwe n'ibiturire.
Ariko turavye umwijyane uri hagati y'ibihugu byo mu karere, hariho n'imigwi igwana. Biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora kuhura n'intambamye nyinshi cyane kubera umwina, umunoho, indandende z'abantu baba bipfuza kugwanira inyungu zabo mugabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu. Hamwe byoshoboka ugo rugomero rukubakwa byoshobora gufasha igihugu. Mugabo twebwe dufise amakenga rwose ubwa mbere kubera ushobora gusanga aya mafaranga ariko aratangwa igihe bitokurikiranwa neza ashobora kuribwa nk'uko yandi yose ahora aribwa.
Umuyagankuba uzovamwo uzokoreshwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni 30 baba muri ivyo bihugu bitatu. Aho niho Oricom rifatira mu gusaba abategetsi b'ivyo bihugu gushira imbere ineza y'igihugu kugira ngo ayo masezerano ntabe amasigara cicaro. Abatanze uburyo bukoreshwa nabo bahamagarirwa kubukurikirana neza kugira ngo ntibunyuruzwe.
Kenshi amareta arakunda kuvyivangamwo gose bakavuga bati atari umuntu w'iwacu aje gutwara amasosiyete azokubaka ntibavyemere. Ugashye usanga rero harabayemwe ibibazo. Nico gituma twipfuza ko hobi ikintu gikomeye cyane cyo gukurikirana ino migambi, kuko ni migambi hambaye cyane cyane abarundi bose, abanyekongo bose, abanyarwanda bose bakumva neza yuko iyari migambi irengeye intwaro ziba ziharu no munsi, kuko intwaro ziraza zikagenda. Murabona ko uyu mugambi watanguye kuva mu 1992 ari migambi iraba ibyo nokwitwa urunganwe mu gifaransa cyo twita regeneration.
Ubwo rugomero ruzokubakwa mu ntare ya Kivu y'amajepfo ya Congo, kuruzi Rusizi ruva mu kiyaga cha Kivu rwisuka mu kiyaga cha Tanganyika ahegereye imipaka y'ivyo bihugu byose. Kuri urwo ruzi hasanzwe hariko n'izindi ngomero zibiri, Ruzizi ya mbere gubatswe mu mwaka w'igumikime 1950 na Ruzizi ya kabiri gubatswe mu myaka y'igumikime 1980. Izo ngomero ubuzisa nizahagaritse gutanga umuyaga nkuba kubera zishaje. Ishirame rihuze ibyo bihugu bitatu CEPGL byaranse ko risanura izo ngomero kubera kutumvikana hagati y'ibihugu birigize. Pierre Clavin inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu gihe leta y'u Burundi ibandanya gutera kamo impunzi z'abarundi kazisaba gutahuka mu ikampi y'agateganyo ya Senge iri muri teritwari ya Uvira intara ya Kivu y'Epfo, impunzi nshasha zirabandanya gushika zisaba ubuhungiro gukubera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru ya Vidaste Ngabo umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika.
Ukigera ku marembo y'iyi nkambi uhasanga hari abarundi bakambitse hanze y'inkambi, bamwe bicaye mu gihangare gihari abandi nabo bari guteka hanze y'igihangare mu gihe bagitegerejwe kwandika ndetse no kunyura ku musambu kugira ngo bemererwe kwinjira imbere mu rupangu rw'amanjanja ahari impunzi zemerewe ubuhungiro. Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuye mu ntara y'Ibitoki bibubaza na Kayanza, bavuga yuko zimwe mu mpamvu zituma bava mu gihugu cy'u Burundi zirimo guhohoterwa bakurirwa n'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'imbonerakure. Nije imbere Violette yahunze ava mu gihugu cy'u Burundi we n'abana be babiri, amaze ukwezi kumwe muri iyi nkambi y'agateganyo yasanjye.
Njyewe umugabo wanjye haraje mu ijoro abantu bambaye impuzu zirabura baramujyana, bamaze kumutwara narabyutse mu ijoro ndatabaza baramfasha gushakisha. Mu iryo joro ntabwo twigeze tumuronga, nabukeye kandi turarondeza kandi turongera turabura. Hama mbaye ngaho iminsi ibiri niho bagaruka baradodora iwanjye, ndavuga ati abantu banshakira amahoro bitamo kugoroka bacaba ababanyi barabyuka baza kuntabara. Niyo nanjye nahisemo guhunga kuko nabonye mfise umutekano muke, kuko uwanjye bamutwaye sinzi ko ahari sinzi ko yapfuye byose ntabyonze.
Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi yasanze bavuga yuko muri iyi nkambi harimo impunzi z'abarundi 150, barimo 50 bageze muri Congo bahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi k'8 kubera impamvu z'umutekano muke. Muri aba barundi 50 bageze muri iyi nkambi muri uku kwezi k'8 harimo abavuga yuko bahunga igihugu cy'u Burundi bitewe n'uburyo bicara bafungwa kubera kudahuza ibyiyumviro n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Nzakiruta Imana Jafeti n'umwe muri abo barundi bayiruka guhungira muri Sange.
Cye nahuza umutekano wanje muke, cyo umutekano wanje muke nyari mugambwe wa CNDD-FDD. Hama ndavamo umugambwe wa CNDD-FDD maze kuvamwo nja muri FNL cyagiye kubamwo namwe ntotezwa cyane gose. Totezwa gute batuye idarapo umugambwe wa CNDD-FDD maze kubamavuga kanje nari ture kora navuye mu mugambo. Bamaze kuntura tuza nahisemo kugira hane kugira muhunge na mandahunga. Cyo cyose abantu uko asere ubuyo kingira ubuzima bw'iwacu aho turi ko ubuzima bw'iwacu n'ubukingiwe neza kubera turi hafi igihugu cy'u Burundi. Abo bandi turatuza n'ubu barashobora kuza bakadusanga hano hafi muri Sange bakatugira ubuzima bwacu icyo saba nuko bodukura ahantu bakatujana kure ye igihugu tuvamo
ndashimiye Aline no kugira ngo ahunge Burundi aze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo byatewe nuko umugabo wiwe yicara gafungwa kubera ibyiyumviro bye bya politiki
Nanje mugande bamutwaye ku cyonyere twabivujumbura kwibukira mu kibutyo kibacha musanga bashobora mutwara sinigeze nyango baramwishe sinabye kintu nakimwe nanje bakuraho baza kundondera kumva ibintu by'imigambwe kuko twari mu mugambwe uyu nawe akaba muri uyu umwe twimuke mu mugambwe wabo turavuga twe nta by'imigambwe dukeneye ariko niko twoguma dukorera imana gusa nibikunda tugenereje mu mugambwe uje mu mbonera kure muri documentation bashobora mutwara uko asigira imbanye y'umwana n'abana batatu n'ubundi uko nyene Nyona kongina muri kiruko cha Kongo. Nshaje dusaba twege. Nuko batwubahiriza umwese mu mugambwa nimwo akaba muri uwo mugambwe nyene. Kuko twese ntikobura mu mugambwa umwe. Nuko twotana uko amadini amasengera ari menshi. Nuko n'imigambwa ingana. Umwese afise ishengera sengamwo. Nuko afise n'idini yiwiwe ari bugirende ari bubemwo. N'umugambwe agende kuba mu mugambwa wiwiwe yiyumvamo. Apana guca bafata umuntu ngo baje kumwica mu horo mugambwe.
Mumenye yuko Izi mpunzi zikomeje gusaba ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe mu kwezi gushize kwa karindwi tariki 9 ishyirahamwe rya SERI rifatikanyije na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi ku bushake imiryango 33 igizwe n'abantu 88 yari ivuye mu nkambi yo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
mu Rwanda. Patiri Obald Rugira Ngoga azwi cyane mu gutangira ibiganiro bishikiriza gusaba imbabazi ku byaha bya genocide no kuzitanga bigacishwa mu buryo bwa Gikristo Katolika aho bihuzwa no guhabwa amasakramentu ku basabanye kigongwe yaganiye na mugenzi wacu Themistocle Mutijima amubwira uko uyu mugambi watanguye hamwe n'intumbero yawo yo kunywanisha abanyarwanda nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi.
Genocide ibaye byaranyobeye pe byaranyobeye nka padri mera ndetse nkuruta umutwe ntangira kujya ndarandira mvuga ndi kuki nabaye padri. Kuba padri uvuga ngo wigisha urukundo ugasarura genocide ni ikibazo pe. Nawe ibintu birabaye siko bibaye biragenda bite? Ntekereza kuri Yesu Petero amubajije ngo ese mugenzi wanjye nashumuraho zamubare kugeza kuri kare nzageze kuri karindwi bwamubwiye ati uzageze kuri 77. Nuko namuvize ko nubwo genocide ari cyakomeye bibabaje ariko kubabarira niko kuzabitsinda tu. Kubabarira inshuro 77 naho ngaho nyine kuri kiriya cyacya genocide. Ubu ni icyaha gikomeye babaza abantu ariko uvuga uti nasikwezi yavuze ngo uzabare kugeza kuri 77 niba turi abakirisitu ni igihe cyo gusa na Yesu nyine.
Ababonaga utanga ubwo butumwa wabonaga ubashyikira ubutumwa utambutsa ntabwo byakugoye
muri rusange buryo umuntu ntakunda kubwirwa ukuri ariko ibyo bituruka kuri Sekibi nyine. Urumva harimo abantu bashaka kwihorera ariko kwihorera nibi kandi nacyo shitani yashakaga gutanga imbabazi urumva byari bikomeye. Abandi gusaba imbabazi nabwo byari bateye ubwoba kubera ibyo bari bakoze barebaga ibyo bakoze ugasanga barikanze. Mbega umwe yageraga ati ibikorewe ni ibiki? Kuki bikozwe n'uri umuntu twari duturanye umuntu twaje nahekeye umuntu yarwajije umuntu najyaga mvumbisha akaza kumvumba ibankoreye ni ibiki? Undi ati ibinkoze ni ibiki kuki mbikore yuri ibya mu binda bivamwe ingorane naho nazo nuko nabonaga bose barafashe distance ntawo bashaka guhurira kutangira kubahuza rwo byari bikomeye araho natutswe araho negishaga nko gutanga imbabazi bati ntimureba bati kirana cyo ne gitera hamwe cyakigejeje gusaba imbabazi ntibishoboka gusaba imbabazi z'ibyo biza mbere mwihangane mwishake mwimbaraga mutanga imbabazi nimutanga imbabazi imbabazi zizasaba ubwo twagiganiraga aho ngaho bakantuka arabo tutavuganaga ababonaga ko batoteza ariko niko kuri nigishije abantu cyane gutanga imbabazi noneho rero ntanjye mbitanga mu rugero kuko nagiye mbyigisha kenshi umugabo rero wishe mama ansabye imbabazi twari twahuriye muri gacaca Nyamasheke igihe bakusanyaga amakuru nibwo numvaga arambiye ngo ngiyewe ngo mbere yuko ngo ngire icyo mvuga ngo nashaka gusaba padiri mukuru wamushaka imbabazi ndamureba sinanamumenya kuko abo baburugumestre bari baje mu gihe cy'amashyaka barabaje ne sinari muzi pe sinashoboye kuhita mumenya kuko ngiyewe nabaga Nyamasheke we yateka icyavuze cyitwa komine Karengera avuze rero ngo nyina na bene wabo ngo bapfuye ntanze uburenganzira nka burugumestre ngo ati ndamusaba imbabazi agegeye nezemera nkufashwe nyine n'amashanyarazi ariko nishaka mwimbaraga ndagenda ndamubwira ndi mu izina rya Kristo ngenda kubabariye ariko nabivuze nange ndi kurira birumvikana hanyuma ntashye rero nibwo nibazaga ese uriya mugabo yemeye ko imbabazi namuhaye zivuye ku mutima nta buryarya burimo nuko mbwira abantu uko bagomba kubabarira bigaherekezwa n'impuhwe gusaba imbabazi ukazisaba kandi ugaherekezwa n'impuhwe iyo bitagiyemo impuhwe umuntu amuri kubeshya icyo gihe ubwo rero naje kumenya ko umwana we w'umuhungu bamwirukanye mu ishuri abahuye nawe ngo yari kurira arira kuko yarabuze amafaranga bamwirukanye none nibwo nashakishaga ukuntu mutumaho ntambwiye nti bamwe ntuzongeye kubura amafaranga kuri ubu ngubu nzi ko nyoko yapfuye isarafunze muzajye ubura amafaranga ujye uzumbwire uko byatangiye nyine ariko numva ndaruhutse
hanyuma nk'iyo murebye nyuma y'imyaka 25 jenoside yakorewe abatutsi baye mubona mute uruhare rw'abanyamadini cyangwa se amadini n'amatorero mu kongera kubanisha abanyarwanda mu kubaka ubwiyunge
twakoze ibintu bikomeye nuko nta wivuga ibigwi ariko urebye ukuntu abantu babanye n'ukuntu ibintu byari bimeze mu gihe cya jenoside abanyamadini babigizemo uruhare abantu barubahanye barabanye abantu bongeye no gushyingirana mana yego na leta nayo irakora nyine ariko na kiliziya iyo izikora cyane ku mitima y'abantu kandi umuntu kugenda abona imitima iri kugenda igenda yegerana
tukiri kuri urwo ruhare rwa madini na kiliziya ubwayo muri iyo nzira y'ubumwe n'ubwiyunge niyo murebye mubona ahakwiye gushyirwa imbaraga muri iki gihe ni hehe kugira ngo ubwiyunge nyabwo koko bugerwe
ni ugutinyuka amateka yacu kuyatinyuka abantu bakayaganiraho ariko bagamije iki kubaka abantu bagenda baruma bahuha ikagira ubwo bagira ngo twarahamutse turuma y'amateka yacu ubu nk'ubwiye nti parme uhita wikanga ntiwese ko yabayeho kandi yavangiye ivanjiri iyo nyivuze usanga abantu harabaye confusion ugasanga umuhutu ari kwimva umuparmehutu atandukanye n'umuhutu none iyo parmehutu nayo yaba afite ideologi ya parmehutu babyuridini byumviro n'umwe batutsi byo niyatanga nka parmehutu na buti hingerera buriho barakocorana tuyatinyuke tuyajyemo abantu bagomba gusaba imbabazi basaba imbabazi abantu imbabazi batanga imbabazi
urakoze Themistocle turagushimiye nawe Patiri Obert Rugira Ngoga mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse kaya makuru twabashikirije twabwiye ko abantu 12 barimwo abacamanza 2 bafungiwe mu gasho k'igipolisi ku murwa mukuru w'intara ya Bururi aho ni mu manuko bw'u Burundi kuva kuri uyu w'Imana twabwiye kandi ku byerekeye cyane cyane amasezerano hagati y'ibihugu bitatu Urundi n'u Rwanda na Congo yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba
Jati mwese mukunda radio ijwi ya Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya rero bigaruka ingaha turashimiye engineer yadufashe mu nyabwivyuma hamwe na Mokbida yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye reka dusubire tubibutse ku ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi kinyarwanda mu Burundi mukaba mutwumvira ku metero migufi ya shortwaves ku metero 19 anani metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 turabashimi rero inshuti mwese mwateza amatwi kandi turabate yakamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.